Kanyangi.
Albert Handoa yari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira hari duzwa ry'ibiciro kubinyobwa bimwe bimwe byihinguriro Brahudi muri ano makuru turagaruka kuri bamwe mu banyagisagara ico babivuga ko no mwishira hamwe riharanira gateka k'umuguzi abuko turumva ico babivuga ko eka hari nibyo twabateguriye kuri iryo duzwa nyene biza kuvugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Diomede n'interetse ahavuga yuko bidatahuritse neza kubona ibiciro biduzwa ku rugero ruri hagati ya 200 na 40% mu gihe mu rugero rusanzwe ku isi avuga ko bashobora kuduza kuva ku bice 30%. Imiryango y'abanyamurenge barokotse mu bwicanyi bwo mu Gatumba mu 2004 ahishwe abarenga 160 basaba ubutungane inyuma y'imyaka 21. Kwigenekerezo rya 13 Myandagaro n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakoresha ibamfu murano makuru tuja kumva intahe y'umwe mu bakoresha ibamfu ivyamushikiye eka n'uwanonoso ivy'imibano aragira ica hanura abavyeyi eka nabigisha sangwikaze
isanganiro inami sumbingimba.
Ndonge kubaramutsa no makuru tuyehere mu gisata c'ubudandaji ahihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi rya dugije biciro vy'ibinyobwa bimwe bimwe kuva kuri uyu wa gatatu nk'akarorero icupa gifanta rizogurwa 2000 ryahora ku 1600 ku muguzi Amstel ndende ariyo Amstel blonde santiritiro 65 yavuye ku 3500 ija ku 600 nayo Amstel bright ndende iyo yagumijwe ku 500 ntoyi nayo ku 400 mu itangazo ryo kuri uyu wa 13 Myandagaro Brarudi isigura ko ari uko ibiciro by'ibikoresho bakoresha biguma biduga kuri ivyo rero bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bihereza ibinyobwa vya Brahudi babona ko kuduza ibiciro vy'ivyo binyobwa ataco bitwaye ahubwo ngorane ngo nuko bitaboneka ku rugero rukwiye abo muri zone ya Bwiza biyumvira ko bizonyobwa n'abaronse uburyo busabwa abataburonse nabo banywe ivyo bahambije bagasaba ariko inzego zibijejwe gukorana kugira ngo ivyo biciro vyubahirizwe tubakurikire
zaduga zagiriki kuri jewe izonywa uyishaka numvise ndayishaka nzoyinywa ntayafise naho nzokwihangana uko biri kose ninyota yamfata nkaba mfise amahere yo kuyayi nzoyari niziboneke mu gihugu nta ninzoga mufise mutanga abantu muba ntazoba afise Brarudi ntishobora gusatisfeza ntishoboye na gato irya Amstel blonde wenywa kuri simiye ni benshi ariko ntayo baronka none bariko bakora iki niba zi produits zigwire tuzibone ko zihari abazinywa baziwe atazuye bazireke none ziri ngoje kunyereka hiri kuri simiye ndayigwa nguyinyereke kuri simire ndayigura
twasaba yuko ico kinyobwa cokama cabonetse ni abantu ntibagume bidugiriza ibiciro kurya bama babigize hari ikinyobwa cyane cyane kirya cha Amstel blonde ni imisi cha kids imisi cyabuze cyane tukacifuza tukumva ahubwo nguko kiva mu bihugu byo hanze muri Congo kigenda kidusiga ngaha tukakigura kivuye muri Congo tukakigura 2018 nasaba rero abategetsi baturongoye ko boshyiramo intege kugira icyo kinyobwa ngisubiye kuzimba
Jesse ngari ko baduze bitaha ntibabizoza ngo tunabibone mbega yagarutse gute ya kera ko twari twara aho ayisanga ku 2015 sinzi ngituma babidugije vya bisanzwe biduhuza umwaka kugira uhere tunywe kere ku 1800 kugeza uyu munsi turiko turavuga nta hamwe ku kere cha 2005 kandi leta yari izi ko hari 2005 ndabona ko benshi bagiye kubiheba hari batazobiheba kuko bakenya bazobiheba kuko babibuze nta bihari uduza igiciro utagira ishobora habene gihugu kwacu usanga umuntu wese aronse ico kere uyu munsi agishize ku ibeye yishakiye aho leta n'inyamirama y'igipolisi byose birenga ibintu bikayangara bariko barabiraba je nkabona ko habene igihugu tugiye kuyakira yaki nitwabibura bakomeza zonwa amazi cyari tumwe kavukire hari impeke n'ugwa n'amaji n'amabanga ravyose biremere mu Burundi ushake dukaku mugabe babanabo nakibura leta na Brarudi ntibari kuduza inzoga
kuri iryo duzwa ry'ibiciro ishyirahamwe riharanira agateka k'umuguzi abuko rifise amakenga ko ivyo biciro bije kwemeza ivyari bimaze igihe biduzwa bidakurikije amategeko Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe asaba ubushikiranganji mu vyo bujejo hari mu budandaji kwihutira guhagarika iyo ngingo agasigura ko ubwo rugero rurenze tumukurikira
igituza gibiciro rero abuko bifata ko itabishigike na buke buke na cyane cyane kubera ni biciro biri hejuru cyane kuduza ku nyinongo kijana kuri nyogwe bimwe bimwe na muri iki gihe turimo ntivyumvikana na buke buke cha kabiri nuko kandi kibabaje no gushira hamwe rarudi umenga niyo byahora riri nyuma y'ibiciro byayikubira koreshwa kandi byayisanzwe bigwanywa ubu rero rarudi ni hije kugemeza neza kugira cy'ivyoja mu ngiro twaba twibaza tuti mbega none rarudi bwa bundi ni yari ishigike yuko haba kajagari mu biciro by'inyugwa bya kubera ibyo rero kisavye umushikaganje muje je mu budandaji yuko yuhagarika iyo ngingo hanyuma bagasubira neza bakitonda bakaraba kibere kuko bwambere hoho mu byo rarudi yasiguye mvuga yuko harimo gutunganya imashini zawo n'ibindi uravye imyaka rarudi maze bitwaza yuko ari uyu mwaka iriko irasubiramo canke ibungabunga ibyuma isanganywe n'ibyuma by'igihe kinini n'ibyo ariko kandi nayo yafite amafaranga y'ibiringiza ikura ku baguzi kandi atakindi yakoresha atari ibyo ntibyumvikana ko uyu munsi rero kiduhuza ibiciro ku rugerongwa na gutyo kandi ku bwacu turavye twibaza yuko atari icyo gihe cyiza cy'uko umuduzi w'ibiciro kugeza hiye.
Nayo Diomede n'interetse umuhinga mu bijanye n'ubutunzi avuga ko bidasiguritse neza kubona ibiciro biduzwa ku rugero ruri hagati ya 240% mu gihe ku rugero rusanzwe ku isi avuga ko bashobora kuduza kuva ku bice 30%. Uyu muhinga yongera ko iyo ibiciro bidugijwe kuri urwo rugero ari nko kwaka ububasha n'ubushobozi bw'umuguzi. Tumukurikire.
Igitangaje ni ngene bisike biduga cyane kandi bikaduga ku rugezo runini cyane no kuvuga hagati ya 20% 30% 40% ufatiye kuri kimwe kimwe icyo cyose rero iduzwa rishika kuri 20% ni iduzwa mu bisanzwe biterwa gusigurwa cyane kuko aba habaye ibyo twita shock economy kuko iyo abantu bavuze ko inyobwa bya barudi byaduze hari umwihweza abantu bogira kandi botangura gutahura ubwa mbere iyo dugije ikinyobwa cha barudi cyo kimwe mbere n'ibindi binyobwa inshuro inga 20%, ububwiye abakinywa ko ubatse ububasha inshuro 20%. Ikindi kintu ububwiye leta, wibwiye leta uti ku isoko ibintu byaraduze kandi ubutunzi bwifashe nabi ari naco gituma ndugije na cyane cyane mwibuke yuko ibinyobwa bya barudi leta ifisemwe umutahe ivyo navyo byerekeye imibano abantu baranywa ibinyobwa bacaba bibura hanyuma hacaba imyidogo rero mu bisanzwe kuduza mu rugezo rusanzwe ku isi bavuga ko abantu bashobora kuduza 3% iyo naho nyine hari ibintu biboneka ikindi bafatira ko mu kuduza ikintu cyo cyo stress ibinyobwa bya Brandy ni gihe habaye inflation cyanke habaye ku isoko no kuvuga ibintu byaduze cyanke iyo habaye depreciation de la monnaie mugabo icyo umuntu yovuga kuduza inshuro zirenga 20% avuga ko ubutegetsi butaba bwarabye neza ngo barabe bituma bidoka kuko ingingo ifatwa y'ukuduza ibiciro no kwerekana ko kwiyo aho bikura byaduze na cyane cyane ko no mu isoko hamwe no ngaha biboneka ko abantu badafise ubushobozi bwa bwaduze ubu rero Brarudi idugije ibiciro mu gihe ubushobozi bw'abarundi buguma busubira hasi no kuvuga abaho bashorera Brarudi nkangiriye ko baraba fonctionnaire amafaranga yabo ntiyaduze umushahara badugije 20%. Abaho bashorera Brarudi n'abakomersa bato bato n'abanene banene abo nabo nyine ubu ntibovuga ko ubutunzi mu byereke ubutunzi bw'abadandaza ko bwifashe neza abandi bashorera Brarudi mu bisanzwe nabe n'igihugu muri rusange bibaza yuko kumbure mu minsi ya vuba abasanzwe bajejwe ibyo biciro buraba neza ingaruka mbi iryo duzwa ryagize na cyane cyane mu kuraba koko Brarudi yadugije ifatiye ku bintu byatekerezwa kudugirizwa ifatiye no ku buguzi n'ubushobozi bw'umuguzi bw'abenegihugu.
Diomede n'interetse muradutunga nk'uko muvyumvise ku isi urugero bishobora kuduzwa ko si 30% n'ibice 3% nk'uko muhejeje kuvyumva ngaho muhadutungire
isanganiro inami sumbi ngimba
ku isaha imwe y'ijoro n'iminota 10 muri studio za radio isanganiro amakuru arabandanya. Umuryango w'abanyamurenge babuza ababo mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba mu ikambi babamwo gahitanye abantu barenga ijana mirongo itandatu na batandatu bagize imiryango mirongo ine basaba ubutungane gukora hakamenyekana bakoze ubwo bwicanyi bishikirijwe kuri uyu wa gatatu byashikirijwe kuri uyu wa gatatu ku nshuro ya mirongo ibiri na rimwe abanyamurenge bishwe bakaba bishwe mu mwaka wa bibiri na kane waserukiye imiryango y'ababuze avuga ko bazoguma basaba ubutungane gushika ukuri kugiye ahabona kubakoze ubwicanyi ni inkuru ya Jean-Marie Mayonga
Nuga yabishe bitagemza hano mwisi ni mwigendera mahoro amahoro
Mumuzu zirabura bafise amasanamu yerekana babo biciwe mu gatumba imiryango y'abanyamurenge bibutse ababo bishwe ku nshuro 21 aho maso ubabona ko wari umubabaro n'amarira bwicanyi bwabaye itariki ya 13 myandagaro mu 2004 abantu barenga 160 nibo bishwe nayo amajana 2 barakomereka aho bari mu kigo ca Kirimpunzi mu gatumba aho abo banyamurenge bari bahunze intambara zabira mu gihugu kibanyi cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo hayimbazwa umunsi wo kwibuka abishwe babanje gushiraho amashugwe ahashinguwe abo bantu inyuma yo kumviriza intahe za bamwe mu bacitse ku icumu by'ingene ubwo bwicanyi bwakozwe Lazaro Rukundwa yaserukiye imiryango avuga ko kuvyegeranyo by'amashyamu mpuzamakungu atandukanye byakozwe nta nyishu ihumuriza ijanye n'ubwo bwicanyi bararonka bakavuga ko uyu muryango uzogumana ntaryo usaba ko ubutungane bwokora abakoze ubwo bwicanyi bashengezwe imbere y'ubutungane
mu gihe rero abantu bafiriye mu maboko ya nasyonzi ni irahari imyaka 21 iraheze abantu bapfuye bavuye muri Kongo bafite igihugu cabo abantu bafite aho baguye Burundi none abo bantu bose nitwe twirwa tugenda dukomanga kuti nyabuna ni mutunganyiriza abantu ndatekereza ko igikenewe kinini nuko hoba ubushake bwo kurenganura aba kandi turenganura aba ntabwo turenganura abapfuye kandi ntabwo turenganurira abanyamurenge gusa ariko turenganurira amahanga turenganurira isi turenganurira abarundi aho baguye turenganurira amareta kuko ubutungane nta sugumu kajya kigoro bagira kugira ngo babeshe abanyamurenge batuye Bujumbura batuye Burundi no mu bihugu bibanye imbere ako kigoro kubera iki batagashira mu gushaka ubutungane ngo batunganirize aba bantu baguya ico nico tuvuga ubutungane turabwifuza twese kuko ubutungane kubaka ibihugu
uyo serukiye umuryango w'abanyamurenge babuze ababo mu bwicanyi bwabereye mu gatumba agamagarira leta y'u Burundi gufasha kugira ukuri kubakoze ubwo bwicanyi bamenyekane bongere bashengezwe nayo amashira mu mpuzamakungu ngo nibashitse ibyo babasezereye kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bongere bashigwe imbere y'ubutungane
Arakoze Jean-Marie Mayonga ugukubitwa kwishure no gukumigwa hamwe no guturubikwa ni zimwe mu ntambamyi zashikiye witwa Odifax ndi kuri yo akoresha ibamfu ni mu gihe kwigenekezo rya 13 myandagaro ari umunsi mpuzamakungu hari wabakoresha ibamfu Odifax agasaba abantu asaba abantu badatahura bakoresha ibamfu ko tagerageza kubahindura ngo kuko nabo nyene ataruhara baba babifisemwo ariko bisanze tumukurikire
ingorane no banaragize zivuye kukwandikisha kubamfu nuko wasanga nyine nko kwishure ndibuka kwishure ni mwaka wa mbere umwigisha yarankubise ampora ko nandikisha ibamfu arankubita kugira ngo ndabe ko nohindura mbwa byaranse ndajugumira mfatishije crayon kugira ngo nandike biranka umva kugira ngo anyemerere kwandikisha ibamfu nuko babanje kuza kumvugira uyo mwana nta nakimura mure kokoye natwe byaranse muhira yuko tumuhindura turamureka yandikisha ibamfu ko ari byo yamenyereye ego nca mbona kubandanye ko oye hama ikindi naco nuko nibuka igihe kimwe nyene narahinyagaye nkiri muto ndahinyagara ukuboko nuko umubyeyi yaragyohe watubuhoho kwa inyagaye ukuboko ko kubamfu ngira ngo buca atangura kwandikisha kuryo mugabo naho nyene byaranse kuburyo atakira na kimwe nashobora gukoresha kuryo no kurya byakonda ko nkoresha kuryo ihe mugabo arate barangirira mu aravuga ati umwana nta kundi reka tumureka uko nyene yandikisha iyo bamfu afungurishe uko afungure nuko kuryo rero bica bituma babona kundekura mugabo nakuze ubona nyene ko abantu batabitaho ukuntu umwana ashobora kwandikisha ibamfu babu gukubita mugabo ugasanga hanini bariko baranagutururubika kuko si ibintu bawiteye ni ibintu bawisanze mwuko nyene umva biba ari ibintu nyene bitoroshe kuko wasanga no mukwandika wana mu ntebe y'ishuri mwicara muri batatu ugasanga bagushize hagati nawe mukwandika byaca bisaba ko ukika kugira ngo ushobore kwandika umva
byaba ari ibintu nyine bitoroshye mwicara muri babiri hoho byarapfuma mugaba muri batatu hoho byaragorana
no saba abantu ko batogerageza guhindura abantu bandikisha uko ko kubanfu kuko ni nka kujya umuntu yandikisha uko ko kuburyo ushatse kumuhindura byo mugora kandi ntacho biba bitwaye yandika cyo kime nabandi yandika z'abandi bandika rero uriko uramuturubika kwero uriko ushaka kumuhindura uko Imana iba yamuremye rero urumva yuko bandanije ugira ivyo oye wabusanga ngira ngo nigikogwa uba wamutumye ari nk'umwana watumye kwishure ari nk'umuntu watumye ikindi gikogwa ko cyabimugora gose 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 rero bogerageza bakamureka uko umuntu sivyo wenye nabayiremeye
Urugero rw'abakoresha ibamfururi hagati y'ibice 10 na 15 kwijana ku isi ngo rurakwiye gutahugwa no gukingirwa mu kibano bishikirizwa na Patrice Sabuguheba yanonosoye iby'imibano kuri rino genekerezo uyo yanonosoye iby'imibano avuga ko rimwe na rimwe abakoresha ibamfu batotezwa n'ikibano cane cane mu majambo agasaba abavyeyi gufata abana kumwe ngo kuko nabo bashobora gukorana ububangutsi nk'abandi Murukurikirane rw'akanya hadio televizion isanganiro ya hari yabakenyezi n'ugwaruka bazokwitoza mu matora y'abarongora imitumba n'amakartier azoba kwa 2025 kuno kwezi kuri wa gatatu tubashikiriza imigambi y'umukenyezi ndayishimiye Yvette itoza kurongora umutumba sangwe uri muri zone Gihosha commune Ntahangwa intara ya Bujumbura ubutunganiriza abanyagihugu uko bibereye no guharanira amahoro n'ibimwe mu vyavuga ko azokwitwararika
Kumazina nitwa Ndayishimiye Yvette nkaba mba muri quartier Sangwe muri commune ya Ntahangwa muri zone Gihosha twitoje turi umunani abakenyezi ni babiri nubwa mbere ku mutumba wacu hitoje abakenyezi twebwe twaricaye turavuga ati nk'abakenyezi kuviyo hatwari abagabo reka natwe duhaguruke tugende kwiyandikisha twitoze zogerageza kuko abakenyezi nabo ndizera ko bamaze kubona abakenyezi bagenzi babo bashobora kuvuga ati reka natwe tubanze duhe amajwi abakenyezi bagenzi bacu na cyane cyane ko ari abo twamana mu bikorwa ibinabiriya turizera ko batazotumara amazi jewe narashize imbere imigambi yo kuba hafi abenegihugu kubatunganiriza no kubumviriza kuko hari gihe kenshi haza umuntu ntumwumvirize mugabo iyo umwumvirije ukama hafi yiwe hari n'igihe abafise ibibazo mu mutima araruhuka kindi nacyo nuko mu muntu ariko arabakoranya mu manama kuko ahari inama habimana kuko abene gihugu utari kurabakoresha inama barabona ko wabataye ariko mu gihe rero uri hafi yabo nabo barakwegera kuko tuba turabasuku babo tugiye kuba basuku babo dutegerezwa kwa mahafi yabo mu guharanira amahoro ubumwe ibikogwa amajambere na cyane cyane bizodushikana kuri yambona kazoza ya 20 karant events wasanzwe turavye imigambi twashize imbere agahaze ko ntikabura kuko ngo karahara mu ruganda ntibacura ariko turiteze neza ko bizogenda neza turi kumwe n'abene gihugu tuzokora ibishoboka byose kandi turazi ko bizogenda neza akajambo ka nyoma nk'uwitoza nobwira abazontora nuko nzobaba hafi igihe cyacu cyose
Vugundemeshi ukwihanira ngo bitegwa kenshi nuko abanyagihugu baba badafise icizere ubutungane bagashima kuvyifatira mu minwe nkuko bisigurwa n'uwanonosoye by'amategeko Ferdinand Dioremesho asigura ko ingaruka ari nyinshi kuko bihonyanga agateka kazi na muntu ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo kumutumba mukoma commune Mugina zone mabaye intara ya Bujumbura bashikiriza ivyiyumviro bitandukanye kubijanye no kwihanira bucana yandi mvugire mesha na honera muco
niba nabo sanga bahanye kandi barengana ico cyashye tabagira
ucusanga nkubu nabo
mu bice bitandukanye by'igihugu haribonekeza bamwe mu banyagihugu bihanira ho gukubita gukubagura umuntu yagirijwe ubusuma cyangwa uburozi bamwe mu banyagihugu bo kumutumba mukoma commune Mugina zone mabayi intara ya Bujumbura bavuga gutandukanye kubijanye no kwihanira bamwe bati two kwihanira tukagaragaza kababaro abandi nabati nyabuna twotabaza intwaro n'igipolisi
ekashi no muregeza umusuma baranyishe nitwo mu haruye manore kati kubita mwishwe bukure yosu mvise amagara no mukubita nawanje nuko mukubita bakica umubi yovamwo agasigara beza
Icyo udashaka ko bagukora ni wogeye kubonye bari ko bagikorera uwundi naho gyo bari ko sajyabaye biboneka je ico nokora no camamagara abandusha ububasha nk'abajeje intwaro n'igipolisi kikaza gutabara.
Muri abo harabatahuye ko kwihanira bifite ingaruka ho gufatwa n'ubutungane. Urongoye mutumba mukoma Adrien Ntacunzoba amenyesha ko bamenye canke batabajwe baca bahashika kugira bamame hakiri kare ibara ritaragwa
birashika ugasanga umuntu baramubesheye icyo kintu sicyo. Hama natwe turaba twahageze dusanze afite itonga cyo twabwiye ati nta kwihanira ko hari reka tumwegereze ubutungane bwo gituma abatware banyaruka bwo bakabatabaza dutinya izo ngaruka zoca zigaruka mu muryango bakaguma basubiranamo basubiranamo.
Mushingwa manza Fernandio Remesho asigura ko kwihanira bitumwa n'ibintu bitandukanye ho kutamenya amategeko canke kutizera inzego zijejwe ubutungane n'umutekano. Aragabisha ko kwihanira biri kubiri n'amategeko kuko akenshi bihitana n'abatagirwa n'icyaha ingaruka zikaba nyinshi nk'icuka kibi mu kibano gishobora gutuma haba ubwicanyi bwo mu kivunga mu kibano.
Co biva ko kenshi na kenshi biba bivuye kuko kumbure batizeye inzego z'ubutungane canke z'inyamiramabi. Turasanga bavuga ati naho tumutwara imbere y'inyamiramabi canke imbere y'ubutungane hariho ibiturire. Turazi yuko nko mu gihugu cacu usanga ari abantu benshi batize canke no mu mashure yonyene ugasanga kwigisha agateka kazi na muntu icanke ayo mategeko bitarimo. Rero nuwagize amahirwe kumbura akagira amashuri ntabe azi yuko ico kintu ari ikizira kandi yuko niyaheza kubikora hariho amategeko amufata.
Abona ko hakwiye gukomezwa inzego zijejwe ubutungane ariko kandi ngo bane nyigisho canke amahimiriza n'ibinyamakuru ngo bigafata iya mbere mu kwerekana kabi kari mu kwihanira.
Nuhamagara cyane gose inzego za leta gukomeza intwaro ishingiye ku mategeko hamwe no guha inguvu igisata cy'ubutungane cyane cyane mu kugwanya igiturire haba mu nyamiramabi canke mu bacamanza canke bashikiriza manza hamwe bw'amaradiyo imenyesha makuru mufise uruhara rukomeye cyane gose mu kwigisha yuko kizira kwihanira ko hariho inzego zitegekanijwe n'amategeko arizo zashinzwe.
Umushingwa manza Fernandio arangiza yibutsa ko atawukwiye kurenga ku mategeko canke kudatunganirizwa mu bijanye n'amategeko mu kubahirizwa mu gateka kazi na muntu.
Akabere nungaha ndangirije amakuru twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Akoze na Albert Nduwayo yamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ibiganiro n'amakuru kwisanganiro birabandanya. Murakoze.
Mireille Kanyangi.